Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigikoshikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri studio i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uno musi ni umusi wa kabiri, itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda mwaka wa 2018. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave, mu gitondo mutwumvira kuri metero 25 cyangwa 31 cyangwa 41, ku mugoroba naho mukatwumva kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio nshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese.
Abanditse icyo cegeranyo cy'ibinyoma baremeza ko icigwa cyagizwe ku rwego rw'ubutungane kigaragaza ukutigenga k'ubwo rwego kuva kera, birangwa no gutegeka abacamanza mu ngingo bafata, ivyo ngo bigakorwa n'urwego rutwara igihugu.
Uyu ni umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Sylvestre Nyandwi, yiyamiriza icegeranyo c'abahinga ba ONU bavuga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga. Iyo nkuru hamwe niyerekeye inama nkengu z'amateka y'u Rwanda yatanguye ingendo mu turere twose tw'igihugu, ihura n'abayobozi hamwe n'abanyagihugu mu rwego rwo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wa demokarasi n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi. Twazibateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha Irahe yaraciriye urubanza umunyepolitike w'umunyekongo Jean Pierre Bemba umunyororo w'umwaka umwe ku byagirije byo gufumbatisha ivyabona mu rubanza yaburanishwa niyo sentare, ariko ivuga ko atazofungwa bivanye n'imyaka yamaze mu munyororo. Bemba atavuga rumwe na Perezida Joseph Kabila yari yararekuwe na CPI mu kwezi guheze, abona gusubira mu gihugu ciwe gukora ibikorwa vya politike, ndetse aranashikiriza kandidatire yiwe mu matora atekanijwe mu kwezi kw'12. Ariko sentare ya Kongo yubahiriza ibwirizwa shingiro, yavuze ko Bemba atemerewe kwitoza ku bw'ico caha yagirizwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Leta ya Israeli nayo yatangaje jo ku munsi wa mbere ko igiye kuzokwemerera abimukira 1,000 b'abanyetiyopiya muri Israeli, igitigiri gito ku banyetiyopiya 8,000 bifuza kwimukira muri ico gihugu. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yakikirije ko hari umurwi w'igihugu udasanzwe washinzwe ari nowe wemereye abanyetiyopiya baze bafise abana muri Israeli kwimukira muri ico gihugu. Abasigaye 7,000 nabo bifuza kuja muri Israeli, ivyabo ntawuzi uko bigiye kumera. Ivyo 8,000 vyamuka ku Bayahudi bafise amamuko muri Ethiopia basunitswe ku ngufu kwinjira mu idini rukristo haraheze imyaka ishika ijana. Leta ya Trump tukivuga ku kibazo cy'impunzi, leta ya Trump yaragabanije ibitigiri by'impunzi yemerera kwinjira muri Amerika. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yatangaje jo ku munsi wa mbere kw'impunzi 30,000 arizo zizokwakirwa muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka wa 2019, igitigiri gito cyane cemerewe kuva mu mwaka w'1980. Mike Pompeo yavuze ko Amerika yiteze gutunganiriza impunzi zirenga 30,000 hamwe n'abasaba ubuhungiro bashika ku 280,000 mu mwaka uza w'2019. Yatangaje ko imvo z'umutekano mu gihugu arizo nyamukuru zitumye haba iryo gabanywa. Avuga kandi ko ubuhinga bwahora bukoreshwa mu kugenzura impunzi wasanga bwemerera n'abashobora kuba bafitaniye isano n'iterabwoba. Mwamenya ko mu mwaka wa nyuma w'intwaro ya Perezida Barack Obama, leta yiwe yo yakiriye impunzi zishika ku 85,000 zose. muri Afrika imvura yateye imyuzure myinshi muri Nigeria yarishe abantu barenga ijana. Amasanamu yaciye kuri televiziyo ejo ku munsi wa mbere muri Nigeria yerekanye inzuzi z'ivyondo hamwe n'ibisakazo vy'amazu bigururwa n'umuyaga mu mabarabara. Abanyagihugu bamwe bavuze ko bahunze bataronse n'umwanya wo gutororokanya imfungurwa canke ibindi batunze. Hasinzikaye kuruta ibindi bice ni mu gisagara cha Lokoja ahurira inzuzi zibiri arizo Benue hamwe na Niger. Imyuzure muri ako karere k'intara ya Lokoja mu mwaka wa 2012 yishe abantu barenga 350 isangangura imirima hamwe n'ivyo abantu batunze. Muri Afrika kandi Perezida wa Sudan Umanuko Salva Kiir yavuze ko yasavye umukuru w'abarwanya leta Riek Machar gusubiza inyuma abasirikare biwe ni nyuma y'amakuru yavuga ko hari intambara zibera mu bice vyegereye leta ya Yei River. Ku munsi wa mbere aho bari Ijuba bibuka abasize ubuzima mu isanganya ry'indege yahitanye ubuzima bw'abantu 20 mu ndwi iheze muri ico gihugu, Perezida Kiir yavuze ko abasirikare ba leta hamwe n'abarwanyi b'umuhari SPLA ayo batanye mu mitwe iminsi itatu yose mu bice vya leta ya Yei River. Yabwiye abari bakoraniye aho ko yasabye umukuru w'umuhari SPLA ayo gutegeka abasirikare biwe kudatera abasirikare ba leta kunyungu z'amahoro. Perezida Kiir hamwe na Machar ndetse n'abakuru b'iyindi mihari mu biganiro barasinye ico bise amasezerano y'amahoro ya nyuma hari mu ndwi iheze ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Perezida Kiir yavuze ko ayo masezerano agamije kurangiza intambara yabonse rimwe imaze imyaka itanu muri ico gihugu.
Arakoze mgenzo wa Chaloiza dushikirije makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubunaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Inama nkenguzamateka y'u Rwanda yatanguye ingendo mu turere twose tw'igihugu ihura n'abayobozi hamwe n'abanyagihugu mu rwego rwo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi. Senateri Muhongerwa Jacqueline aho yari mu karere ka Gasabo mu gisagara cya Kigali yavuze ko buri gihugu kigira umwihariko wo gutsimbataza demokarasi bidahereye uko ahandi ikorwa. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi, Sena y'u Rwanda yahisemo kuwizihiza imanuka mu turere twose tw'igihugu. Abagize Sena y'u Rwanda bavuga ko bari mu turere twose tw'igihugu kuganira n'abaturage uko bumva demokarasi u Rwanda rwahisemo, ndetse no kubaza abaturage niba bahabwa urubuga ruhagije ko kuvuga ibibari ku mutima. Senateri Muhongerwa Jacqueline avuga ko bahisemo kuvuga kuri demokarasi ishingiye ku bibazo binyuranye bya politiki. Iyi demokarasi hari abasanga igenda igerwaho buhoro buhoro. Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party, yavuze ko muri ibi bihe hari intambwe igenda iterwa demokarasi mu Rwanda.
Tuvuga yuko demokarasi itangiye kugenda itanga isura nziza mu Rwanda. Niho bwa mbere mu mateka y'u Rwanda amashyaka atavuga rumwe na leta yashobora kwiyamamaza agatsinda akajya mu nteko ishinga amategeko. Murabizi yuko inteko ishinga amategeko yari isanzwemo imitwe ya politiki imenyerewe kuva mu nzibacyuho, bariya mitwe ya politiki n'ubundi yari ifatanyije na FPR kurikirana na kandi nibo bari barimo. Noneho ariko kuri ubu ishyaka ryacu rya demokarasi ariko yidukikije mu Rwanda rishobora kwinjira mu nteko, senatesi mbere yuko rishobora kwinjira mu nteko bwa mbere. Tubona ko ari intambwe nziza yatewe. Muri iyi wikendi twabonye inkuru nziza mu Rwanda, bose barishimye bumvise yuko ya politike Madame Victoire Ingabire ifunguwe, ndetse n'umuririmbyi Kizito Mihigo yafunguwe. Nayo ni intambwe itewe mu Rwanda.
Uyu muyobozi avuga ko hari ibyo kwishimira muri iki gihe, ariko akemeza ko hari inzira ikwiye guterwa cyane cyane ibigendanye n'iri hame ryo kwishyura ukizana.
Ndava no mu giturage cyari ibibazo. Umuntu wacu umwe wabaye umukandida mu ishyaka ryacu avuye mu karere ka Rutsiro, tuvuze ko bamwirukanye ku kazi. Hari indi vice perezida wacu mu karere ka Rusizi bamwambuye girinka, bamwambuye ngo gira muri Green Party guhinga. Hari ibindi byabaga biba muri za Nyamasheke, abantu bamwe bahohoterwa n'iki, ariko ubu ndimo gutanga inzira zifatika ko ibibazo. Ntabwo wavuga ngo iyo bumvise umuntu ko ari muri opozisiyo, abantu bamwe bumva yuko ari umwanzi wa leta, kandi mu kwicwa tuba ko tutarabanza ba leta niko tuvuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ntabwo twanga igihugu, tutanga umurongo utandukanye. Ibyo noneho bihari byanze go zibanze zibaze ngamira abaturage n'izongiro ntanze turasaba yuko leta ikurikirana.
Senateri Muhongayire avuga ko kugeza ubu Rwanda rwahisemo demokarasi ishingiye mu gusaranganya ubutegetsi aho ishyaka ryatsinze rihaye imyanya indi mitwe ya politiki itaratsinze. Uyu muyobozi avuga ko amahame u Rwanda rugenderaho ateganya ko ishyaka ryatsinze amatora ritagomba kurenza imyanya 50% mu bagize guverinoma, kandi uyoboye umutwe w'abadepite ntave mu ishyaka rimwe n'irya perezida wa Repubulika. Senateri Muhongayire avuga ko ibihugu bya Afurika ndetse n'u Rwanda bikwiye kwihitiramo uko byayobora demokarasi yabyo.
U Rwanda na Afurika niko nanavuga igihe kirageze ko bagomba kugira ijambo ku mibereho yabo y'ubu n'igihe hazaza. Amahame ya demokarasi nama, ariko inzira yo kubishyira mu bikorwa n'uburyo bishyirwa mu bikorwa ni umwihariko wa buri gihugu bitewe n'amateka yacyo, bitewe n'umuco wacyo. Aho rwose nta gushidikanya, nta muntu ugomba kuza kwempoza gushyiraho itegeko ngo nimuyoborwe nk'uko ahanaha tuyoborwa, nimuyoborwe nk'uko ahanaha tuyobora. Aho ngaho ni inzira tudasuze itazasubira inyuma.
Abaturage si uyu munsi bawubona bate? Aba ni bamwe baganira n'Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Kigali.
Demokarasi mu Rwanda mbona nta kibazo, nta kibazo gusa nyine ikibazo aba ari imisoro. Imisoro ni yo myinshi ntitubuze kuba twatera imbere, cyangwa ko wakoze kimwe cya gatatu cy'ibyo wakoze byose bakabitwara, yarumva nta kintu gukora. Kuvuga ngo rero demokarasi ntabwo yagenda neza cyane ibyo byose bikiriho.
Ya urebye mu Rwanda niba bishoboka ko abantu bose bashobora kwiga, bigashoboka ko abantu bashobora kwivuza, mba numva ko demokarasi hari, cyane ko umutekano ariyo nkingi ya mbere ituma ibyo byose bigerwa.
Umunsi mpuzamahanga wa demokarasi wemejwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi utangira kwizihizwa mu mwaka ukurikiyeho wa 2008. Uwo munsi usanzwe wizihizwa tariki ya 15 z'ukwezi kwa cyenda. U Rwanda rukaba rwarahisemo insanganyamatsiko igira iti demokarasi u Rwanda rwahisemo n'uruhare rw'abanyarwanda mu kwiteza imbere. Asumtakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yaganiriye n'abamenyeshamakuru i Bujumbura ejo ku munsi wa mbere, yiyamiriza icegeranyo c'abahinga ba ONU bavuga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yarakurikiranye ico kiganiro.
Muri iki kiganiro ku bamenyeshamakuru, umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yashikirije icatumye ico kiganiro gitunganye.
Abarundi n'amakungu baribaza ibibazo byinshi ku madosiye y'ubwicanyi bwabaye bukanavugangwa cyane, ndetse n'icegeranyo cy'umurwi w'itohoza ku Burundi washyizweho n'inama y'agateka kazi na muntu ikaba caranebaguye cyane ubutungane bw'u Burundi mu kuvuga ko ataco buriko burakora. Abanditse ico cegeranyo c'ibinyoma baremeza ko icigwa cagizwe ku rwego rw'ubutungane kigaragaza ukutigenga k'ubwo rwego kuva kera, birangwa no gutegeka abacamanza mu ngingo bafata, ivyo ngo bigakorwa n'urwego rutwara igihugu rubicishije ku nama nkuru y'urwego rw'ubutungane.
Ayo madosiye 18 ashikirizwa n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika kwamwe aze yarasozerewe ayandi akiriko araburanishwa, harimwo iyigandagurwa ry'umumenyeshamakuru Christophe Nkezabahizi, intwazangabo z'ipeta rya Generale Adolphe Nshimirimana na Kararuza Atanaze, umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi mu kiganiro ku bamenyeshamakuru yabajijwe ku yandi madosiye. Harimwo izimangana ry'umumenyeshamakuru Jean Bigirimana w'ikinyamakuru Iwacu, hamwe na bwa bwicanyi bwo mu Ruhagarika mu ntara Cibitoke bwahitanye abantu barenga 20. Sylvestre Nyandwi yishuye mu majambo akurikira.
Iyo dosiye ntiyubitswe iruguruwe, ari nacyo gituma mbere mwebwe abamenyeshamakuru bo muri icyo kinyamakuru Iwacu bigeze kuvuga ko bazi ibintu ku by'iyo dosiye, ariko gushika ubu nta n'umwe arigera agenda gucira gace umushikirizamanza ngo abikorereko. Murumva yuko na mwebwe mufa kuvuga ibintu rimwe na rimwe mukabivugira ku maradiyo, ariko ntimufashe ubutungane kugira ngo itohoza ribeza ryotera imbere. Si kuri iyo dosiye gusa, no ku yindi. Umuntu wese afite ikintu azi ku idosiye arahamagarirwa gufasha ubushikiriza manza kugira ngo amatohoza ashobore kuba yokenda neza atera imbere. Hariho rero dosiye ya nyuma ivutse cyo bundi dosiye y'abagandaguye abantu mu Ruhagarika. Iyo dosiye amatohoza yarabaye, ariko nk'uko mubizi abakoze icyo cyaha murazi ko baje baturuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amatohoza rero yarakozwe, idosiye yarimo gushikirizwa sentare, ariko mu nyuma hariho umuntu ubushikiriza manza bwasanze nawe nyene abifise mu ruhara, hanyuma biba ngombwa ko nawe nyene ashigwa mu bakurikirano. Ubu rero uwo muntu nawe nyene ariko arakorwa kwa matohoza hanyuma mu minsi za dosiye izoce ishikirizwa sentare kandi twibaza ko atari kera
umushikiriza manza kizigenza wa Republika atazi ico kiganiro mu gihe hari umushinga mateka yigenga afisa makenga kubijanye n'abafungwa abo nabo nabarangije ibiringo byabo byo gufungwa batararekurwa kandi n'uwo mushikiriza manza kizigenza wa Republika azarabahaye urupapuro rubasohora mu munyororo umushinga mateka Fabiano Wanjija Nino yatowe mu ntara ya Bubanza
ibitigiri maze gushwabura cane cane kufite abanyororo bari mu bibiri hari abanyororo manza zabo baditsinze mugabo bagipfunzwe kandi ubutungane bwarabejeje nashobye kuronka amadosiye y'abantu barekuwe n'ubutungane mugabo bagifunzwe n'amadosiye ashika 22 ariko ni benshi ku buryo abarabo mu mpimba gusa namushikije kandi urutonde rw'abantu 15 bamaze iminyororo barafunzwe muri barabumara mugabo bagifunzwe aba rero nabo ni benshi cyane bakaba bari mubo namaze kuronka amadosiye abo ntararonka amadosiye ashobora kuba 5 abari nabo muri prison santare ya mpimba gusa ngiho hagati nuko bimeze
uwo mushinga mateka yigenga nta kindi asaba atari uko abo bantu borekurwa bakaja mu buzima busanzwe umukuru w'urwego rw'ubutungane avuga ko yabishikirizwa n'uwo mushinga mateka amaze kuvyumva Sylvestre Nyandwi akavuga ko agiye gutohoza n'ibivugwa ari byo
ivyo bintu twaravyumvise aho nyakuba umushikiranganje agenda kwitaba inama nshinga mateka hari mu ndwi hetse mu nyuma ngo yoba yaranditse n'ikete aho yavuze ido n'idi dosiye ku yindi rero turarindiye kuraba iryo kete kugira ngo twihweze ivyo yavuze hama tubihinyutse hanyuma tubikorereko nitwasanga ari byo turabicoko
kubijanye n'amadosiye aza yarasozerewe muri aya renga ku 10 umushikiriza manza kizigenza wa Republika nashima gushikiriza ingingo zafashwe arungika abamenyesha makuru mu masentare ya Cizo manza Bujumbura Evariste Nzikobanyanga ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buremeza ko Jacques Bigirimana umunyepolitiki arongoye umugambwe FNL yitwaye muri ubwo bushikiranganje yemeza ko umunyepolitiki Agathogwasa yamutwaye amazina n'ibimenyetso by'umugambwe mu gushinga umugambwe FNL amizero y'abarundi Terence Nahiraja avugira ubwo bushikiranganje avuga ko byose bizokwigwa mu kuvugana n'impande zose kugira haboneke umuti ku neza y'abarundi bose inkuru ya Raymond Zimana
nkuko biboneka ku makete yo kuwa 13 kwezi kw'icyenda 2018 bikemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati umugambwe FNL userukiwe n'umunyamabanga mukuru Jeanne Ndemubandi warandikiye umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati aho akana kwibwa ibimenyetso n'izina ry'uwo mugambwe Muri iryo kete abarongoye FNL bemeza ko FNL amizero y'abarundi yatangujwe na Agathogwasa ibatwaye izina kuko ari byo bakoresha mu kuramukanya ikindi bavuga nibijanye n'ibendera hamwe n'amategeko asa uyu mugambwe ugasaba ko ababijejwe bo kwisunga urupapuro rw'inzira ruheruka gutegwa ku mukono rubuza ko haba imigambwe yitiranwa kuko ivyabaye byajese mu gihe mu gihugu hari ibibazo mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati baremeza ko iryo kete baribonye Terence Nahiraja avugira ubwo bushikiranganje yemeza ko atakibazo kiburi nyishu ko ubushikiranganje avugira buzoshira imbere kuvugana n'impande zose naho yemeza ko hari nabandi bavuga ko gwasagato yakoresheje ivyabo mu gushinga umugambi
ubushikiranganje n'umuvyeyi w'ibigambi yose iyo habaye ikibazo umuntu afata umwanya wo kwihweza ico kibazo tuzoza turabe mbega amadosiye imwe rwasiye yashinze koko birasa niba bavuga bati baturenganije turabe ko atabuze najya abandi yoba yatwaye canke atabindi bintu byo babivuze ko tuba tubibonye twe turavugana n'ababije ingereje kugenda nima hari byo kosogwa bikosogwa usanze ibirego bidafashe kubahizwe nk'abandi ariko menga saba gusa ndagira ngo gukora bumenye bwa n'abandi ko ndaraba baza baravuga ibintu byabo birimo hazoba kwihweza iyo dosiye y'umugambe honorable rwasagwa gushinga habe kwihweza ibirego bya Jacques Bigirimana nabo bandi basoza batanze ibirego usanze koko ari amatati turabe ingene umuti uboneka kuko nta kibazo kitagira inyishu
abajije kubijanye n'amazina y'umugambwe mushasha ko atazoba kwitiranwa na FNL yahora irongowe na Jacques Bigirimana Agathogwasa aravuga ubutandukane buhari akemeza ko abitwaye ivyo bavuga atafatiro bifise
nta confusion ishobora kubaho ntibyitiranwa bariya bitwa Force Nationale de Liberation bewe twitwa Front National pour la Liberté ivyo ni ibintu bitandukanye cyane gose kimwe hari abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabo urabizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke havutse uriya zigumari zazindi mugabo ukuzipanga ukuranwa amajambo ibihumbi n'ibihumbi kiretse abo bashatse kuvyitwaza kugira ngo badindize ibintu canke bagurizemwo mugabo ivyo navyo nibaza yuko nabo nyene barakeneye yuko umwuka wa politike umera neza gusumba uko byahora nibaza yuko ivyo batoza kuja mu ngorane hamwe nizo zoba ari impari sagira icyo zishobora gushika ko nabo
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati buzohera inyishu umushinga amateka gatondo rwasa kubijanye n'iyemererwa ry'umugambwa arongoye. Terence Nahiraje anatanga ikiringo nyezina asaba basavye gutenyenya akabizeza ko naho hoba hari ibibazo bizotorerwa umuti.
Umwanya wari wose abarundi barafise kuja hamwe bagashinga umugambo cyangwa ishyira hamwe bakabisaba. Iyo bisavye yose birashaka kunyuka cyangwa bigateba bivanye n'ingene hari bigenda birakosoka muri iyo dosiye kumbe bitameze neza. Usaba umuntu arasaba akarindira akaba umwanya kuri yo kwihweza. Hanyuma se bavuga ngo ikiringi cyangwa kiriya giheze ngo ntaho bacemera umuntu kandi n'abandi bashobora umugambo bakabisaba. Nibaza yuko umuntu wese arihangana tuzogenda turavugana nabo reka twihweze amadosiye yabo nabo bitwaye turabe ibirimo. Tusanze harimo ingorane tuzoganira na bene ivyo. Mbere yo gutora umuti urama atakujyanisha abarundi.
Umushinga amateka gatondo rwasa yatowe mu runana mizero y'abarundi nk'uwigenga yashikanye ibisabwa mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira umugambwe wemeregwe gukorera ku mugaragaro kuwa 14 ukwezi kw'icyenda 2018. Ni mu gihe yari yatunganije inama y'ugushinga no kwemeza amategeko agenga umugambwe FNL amizero y'abarundi kuwa 12 ukwezi kw'icyenda 2018. Umugambwe avuga ko ashinze kugira azahiganwe mu matora ya 2020 kukubwiriza shingiro ishasha ritemeri nane z'abigenga. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Abantu bahunga uruhagarara ruri mu turere tubamwo abantu bavuga ururimi rw'icyongereza muri Cameroon bose babanza gusakwa cyane kugira bemererwe kwinjira mu duce tubamwo abantu bavuga igifaransa. Ivyo bikurikiye ibivugwa n'ubutegetsi yuko benshi mu bagwanya leta bagerageza kwinjirana ibigwanisho muri utwo duce. Ni inkuru ya Moki Edwin Kinzeka ari Boya muri Cameroon. Mu majwi ya Placide Magambo ariko yimenyereza umwuga w'ubumenyesha makuru hano ku radio Ijwi rya Amerika.
Nibura bisi zisaga 30 zitwara abantu buri munsi ziva mu mujyi wa Boya uherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kameruni zerekeza mu mijyi ya Douala na Yaounde. Ariko izo bisi ntiziba zihagije kuko abenshi basigara muri uwo mujyi utuwe n'abantu bavuga icyongereza bategereje izindi modoka zabafasha guhunga ako gace. Ibiciro by'izo modoka zitwara abantu byakubwe kabiri bivanwa ku madorari 8 ku muntu bigezwa ku madorari 16. Umwe mu bahunga ni umugore w'umunyemari Philomene Maloke avuga ko yageze mu mujyi wa Yaounde kuwa gatandatu amaze gusakwa inshuro zigera kuri 7 mu rugendo rwe. Ubwo kandi ni nako umwana we w'amezi 2 yasakwaga nawe. Guverineri w'intara ituwe n'abaturage bavuga ururimi rw'icyongereza bwana Bernard Okalia Bilai yiyemeje gukoma imbere izo ngendo z'abaturage bahunga intara ayobora batinya ibitero bakeka ko byazagabwa n'ingabo za leta bigambiriye udutsiko tw'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi. Hakekwa ko izo nyeshyamba zaba zigamije gutobera leta muri gahunda yateguye y'amatora ya perezida wa Repubulika ateganyijwe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Guverineri Bilai aragira ati:
"There are fake news that the army will launch an attack. No, the army
hari amakuru y'ibinyoma acicikana avuga ko ingabo za leta zaba ziteganya kugaba ibitero. Ibyo sibyo. Nta bitero by'ingabo biteganijwe. Ingabo zibereyeho kurinda abaturage n'ibyabo. Abo bahunga ingo zabo nibafungura amaso bitegereze neza. Hano nta bitanda, nta n'ibindi bikoresho. Ese koko nkaba baba bajya hehe? Oya, twifuza ko baguma mu mago yabo."
Guverineri w'intara iherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwana De Ben Chofo nawe avuga ko abaturage be babarirwa mu bihumbi birirwa bahunga. Avuga kandi ko abasirikari batahuye intwaro zari zihishe mu mitwaro y'abahungiraga mu duce tw'abavuga ururimi rw'igifaransa. Guverineri Chofo arasaba buri wese uhunga agashishoza akareba neza niba nta ntwaro yaba ihishe mu mitwaro ye. Aho agira ati:
"I would like to launch an appeal here to ask them to collaborate with security services."
Nifuzaga kubahamagarira ko barushaho kunganira inzego zishinzwe umutekano bakazitungira agatoki abifuza gutobera inzego z'umutekano maze twese hamwe tugafatanya mu rugamba rwo kugarura buri kintu cyose ku murongo.
So that together we fight to bring back the situation to normalcy.
Ayo makimbirane yatangiye mu kwezi kwa 11 mu 2016 ubwo abarimu n'abanyamategeko bakomoka mu duce tw'abakoresha ururimi rw'icyongereza bivumbagatanyaga bavuga ko barambiwe guhatirwa gukoresha ururimi rw'igifaransa. Inyeshyamba zirwanya leta zahise zifatiraho zishoza intambara zisaba ubwigenge bw'intara y'abakoresha ururimi rw'icyongereza zikiyomora kuri leta ya Cameroon. Igihugu gishya kigenga kifuzwa n'inyeshyamba ngo kizitwa leta ya Ambazonia. Mu butumwa zinyuza ku mbuga nkoranyambaga, inyeshyamba zarahiye ko zizatobera leta muri gahunda y'amatora ya perezida wa Repubulika ateganyijwe mu kwezi gutaha, kandi ko zizibasira uturere dutuwe n'abavuga ururimi rw'icyongereza. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu bagera kuri 300 ubariyemo n'abapolisi n'abasirikari 130 bamaze guhitanwa n'ayo makimbirane, kandi ababarirwa mu 100 bamaze guhungira mu duce tw'abavuga igifaransa, naho ababarirwa mu 2020 bambutse umupaka bahungira muri Nigeria.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muntumbero yo kuremesha abanyagihugu mu gihugu cha Korea ya Ruguru hamwe no mu guhagarika programme yacu y'ibigwanisho ruhonya nanda, inama mpuzamakungu umutekano n'amahoro ku isi mu mwaka uheze yarafashe icyemezo inimero 2375 gifatira ibihano igihugu cha Korea ya Ruguru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariyemeje gushyira mu ngiro icyo cyemezo nk'uko sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika Mike Pompeo yabishikirije ku igenekezo rya 70 y'ukwezi kw'indwi agira ati: ibihugu biri mu nama mpuzamakungu umutekano n'amahoro ku isi hamwe n'ibindi bihugu byose bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu byarumvikanye ku ngingo yo gushyira mu ngiro ibyo bihano byafatiwe igihugu cya Korea ya Ruguru, kandi turizeye ko ibyo bihugu bizobandanya kubahiriza ibyo bihano. Ku igenekezo rya 41 ry'ukwezi k'umunani, ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe ikigega bwarafatiye ibihano amasosiyete abiri yo mu gihugu cy'Uburusiya atwara ibitoro bimaze guhingurwa mu gihugu cya Korea ya Ruguru, hamwe n'ayandi masosiyete atandatu akorana n'ayo masosiyete uko ari abiri. Ibyo bihano bijanye n'itegeko ryafashwe na Leta ya Amerika inimero 13810 ku igenekezo rya 41 ry'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2017 rifatira ibihano abantu ku gatwe kabo bafise uruhara mu gutwara ibitoro bihinguye mu gihugu cya Korea ya Ruguru bakoresheje ubwato bwo mu gihugu cya Korea ya Ruguru, kuko ibyo biteko biri n'icyemezo cyafashwe n'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano. Ayo masosiyete mu gihugu cy'Uburusiya yafatiwe ibihano ni Primorie Maritime Logistics Company LTD hamwe na Guzon Shipping Company LLC, yose akaba akorera ku kivuko cyo mu gihugu cy'Uburusiya Vladivostok. Bumwe mu bwato bwo mu gihugu cy'Uburusiya bwafatiwe ibihano ni ubwato bwitwa Patriot bwatwaye ibitoro kabiri mu gihugu cya Korea ya Ruguru mu mwaka w'2018. Guhanahana ibidandazwa hagati y'ubwato bw'abikorera hamwe n'ubwato bw'igihugu cya Korea ya Ruguru bivuye mu gihugu cy'Uburusiya canke mu kindi gihugu bikagurishwa mu gihugu cya Korea ya Ruguru birabujijwe hisunzwe icyo cyemezo cy'inama mpuzamakungu ijeje umutekano, kandi birahanwa hisunzwe itegeko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko sekretari wa Departement ya Leta Amerika Mike Pompeo yabishikirije.
ryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi, dushimira n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.